Marco Ponce y Pulido.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele ndamutse n'abaduteza amatwi muri aka kanya turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abantu bashika kuri bane barishwe abandi icyenda barakomereka hari cyo ku munsi wa kabiri igihumwi yahuzi yiturikiza ko bombe muri restora idandarizwamo ikinyobwa cikawa ni hafi kambi y'abasirikare ku mugwa mukuru wa Somalia ariwo Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabab wari yemereye ko ariwo wabikoze uvuga ko wagomba gutera abasirikare ba Somalia bari mu myiyerekano bariko barahabwa n'inteko za Turukiya mu kigo kiri hafi iyo restora. Abavyiboneye bavuze ko iyo restora ikunze guhurumbirwa n'abasirikare bakorera ku birindiro biri hafi yaho. Iki gitero kibaye haciye iminsi ibiri umuvugizi wa leta ya Somalia arusimbye inyuma yo gukomereka mu gitero cya bombe cyakozwe na Al-Shabab i Mogadishu ku munsi wa mbere. Ahandi havugwa ibisasu bitegwa ni muri Burkina Faso. Igisirikare cy'Ubufaransa cyatangaje ko basirikare bacu bane bakomerekejwe n'igisasu batezwe mu ibarabara mu buraruko bwa Burkina Faso. Ibi byashikirijwe n'igisirikare cy'Ubufaransa nkuko narinda yivuze jo ku munsi wa kabiri ku mugoroba. Icyo gisasu cyabaturikiye ko bariko bava ku kibuga cy'indege cy'Uhigwa ni nk'uko igisirikare cyabivuze kandi ngo abasirikare b'Ufaransa bari mu nteko ziswe Barkane ziri kugwanya abajihadiste mu karere ka Sahel. Umwe muri abo basirikare ngo ararembye cyane ku buryo yoba yaciye ajyanywa muri Mali canke mu Bufaransa kuvurigwayo. Muri Afrika kandi abanyesudani ejo ku munsi wa kabiri barugaye amabarabara amaduka bongera barazibira amabarabara bakoresheje amapine y'imodokari baturiye hamwe n'amabuye. Bavuga ko bashavujwe n'ababo bashika kundwi barashwe n'abasirikare mu myiyerekano yo ku munsi wa mbere. Imyiyerekano niyo yafuyemwo abantu benshi ku munsi umwe kuva itangura kudeta y'abasirikare ikiba. Imyiyerekano yiyongereye mu gihe Leta Zunze z'Amerika iri kiriruka n'umwanya kugira habe umwumvikano ushika ku guhagarika uru ruhagarara rwa politike muri Sudani. Abadiplomati ba Amerika bitezwe muri indwi ku mugwa mukuru Khartoum mu biganiro n'abegwa n'ibi bibazo naho muhari w'Abanyesudani baharanira ubwigenge hamwe n'impinduka bahamagariye abayoboke babo mu minsi ibiri bavuga ko ariyo kugarariza ubutegetsi yatanguye ejo kuwa kabiri igahera n'uyu munsi wa gatatu. Tugarutse kuyavuga hanze y'umugabane wa Afrika, komiseri w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yarasavye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kabiri agasaba guhana abahungabanya agateka ka muntu muri Afghanistani cyane cyane abahohotera abakenyezi hamwe n'abana. Hari mu nama idasanzwe yako kanama yatunganijwe na Norvege yari ishimikiye ku mabi akoregwa abakenyezi. Michel Bachelet yasavye ibihugu byose gukoresha ibigihagararo bifise ku batalibani kugira babasabe kubahiriza agateka ka muntu. Kuva batalibani bashika ku butegetsi muri Afghanistani mu kwezi k'umunani abaharanira agateka k'abakenyezi abamenyesha makuru abashingwa manza hamwe n'abacamanza barahunze. Ni nyuma yo kwerekana amabi akoregwa ikiremwa muntu cyane cyane abakenyezi. Aba Bachelet yongeye ko asaba ONU ko muri programa yayo yiswe Unama yo gufasha Afghanistan izotangura mu kwezi kwa gatatu yobanza gusaba icyo gihugu cya Afghanistan kikubahiriza agateka ka muntu imbere yuko izo mfashanyo zitangwa. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken azohanura Uburusiya gutera intambuko zituma uruhagarara ruri ku rubibe buhana na Ukraine ruhera. Ni mu nama azogirana na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov i Geneve mu Busuwisi ku munsi wa gatanu. Blinken aragendera kandi Ukraine muri indwi kuganira na perezida w'ico gihugu mu gihe hari ubwoba ko Burusiya butekanye gutera igihugu kibanye. Nayo mu mupira w'amaguru, higanwa y'umupira w'amaguru ririko rihuza ibihugu bya Afrika byiswe kane 2021 rirabandanya muri Kamerune gushika aho rigeze ubu. Ibihugu indwi biramaze kuronka itike yo mu gice cy'umunani gishira icya nyuma. Ibyo bihugu navyo ni Burkina Faso, Gabon, igihugu cya Nigeria, Guinea, Kamerune, Senegal hamwe n'igihugu cya Maroc. Haruhande y'ibyo bihugu ibindi bine biramaze gusezererwa muri iryo higanwa, navyo ni Ethiopia iri mu mugwi A, Zimbabwe iri mu mugwi B, Ghana iri mu mugwi C hamwe n'igihugu cya Mauritania kiri mu mugwi E w'iryo higanwa. Kuri wa gatatu uzoba ari umunsi ugira 11 kuva izo nkino zitanguye, mu gihe mu mugwi D igihugu cya Guinea Bissau gikina na Nigeria, nayo Misiri itane mu mitwe na Sudani. Ejo ku munsi wa kane itariki 20 niho hazomenyekana imigwi 16 mu migwi 32 yitabiriye iri higanwa izobandanya mu gice cy'umunani gishira cya nyuma, hongere hamenyekane n'indi migwi 16 izosezera.
Urakoze arayisi bigira Imana kuri aya makuru yo hirya no hino hejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga inini. Mu Burundi abarimu ejo kwa kabiri baremeye guhagarika imyerekano bari batunganije gukora inyuma yaho bumvikanye n'ubushikiranganje bubajejwe babifashijwemo n'umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro CNDS.
Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'umwigisha umwumwe kuri buri cigwa mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na CNDS.
Uyo ni Parfait Ngirabagenzi, umuhanuzi ajejwe ubuhinga mu mugwi CNDS. Karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda sentare yungururizwamo imanza iri Kigali ejo kuwa kabiri yarafashe ingingo ko Paul Rusesabagina yahamagajwe mu buryo bwemewe n'amategeko, itegeka ko urubanza rutegerezwa kubandanya atahari. Asumta Kaboyi adovitiye inkuru ari Kigali.
Icyemezo gifashwe nyuma y'impaka zari zabereye mu rukiko kuri wa mbere, aho bamwe mu bunganira abaregwa bagaragazaga ko Rusesabagina Paul yatumijwe n'umuyobozi wa gereza ya Nyarugenge kwitabira urubanza kandi nta bubasha afite. Aba banyamategeko bari bagaragaje urutonde rw'abemerewe gutumiza umuburanyi mu rubanza ruri umwanditsi w'urukiko cyangwa umuhesha w'inkiko wabigize umwuga. Ushire cyangwa bwagaragazaga ko guhamagara Paul Rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko, uvuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini gereza ikamusaba kurusinya. Ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko ihamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maitre Rudakemwa Jean Felix. Ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19 bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza maze rugasaba ko urubanza rwakomeza adahari. Nyuma y'izi mpaka kuri uyu wa kabiri, urukiko rwemeje ko umuyobozi wa gereza ari ku rutonde rw'abahesha b'inkiko batabigize umwuga bemerewe guhamagaza ababuranyi mu nkiko, nk'uko n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, umurenge n'uturere n'abari abahesha b'inkiko batabigize umwuga. Urukiko rwahise rwemeza ko gutumiza Rusesabagina mu rubanza byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko, ruhita rutangaza ko urubanza ruzasubukwa gusubukurwa ku wa kane w'iki cyumweru. Abari gukora 20 bari baje kumva isomwa ry'urubanza usibye rusesa bagina bagaragaje kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize ko yikuye mu rubanza kuko asanga na butabera zahabwa n'urukiko. Itariki ya 20 z'ukwezi kwa cyane umwaka ushize nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha iby'amuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka rwakatiye rusesa bagina gufunga imyaka 25 rukatira Nsabimana Kalisti Sankara imyaka 20 uhawe igifungo gito yahanishijwe imyaka 3. Abaregwa bagera kuri 13 bajuririye ibihano bahawe ndetse n'abamwe mu baregera indishyi bajuriye bavuga ko bahawe indishyi nke ugeranije n'ibyabo byangijwe. Ubushinjacyaha nabwo bujurira butangaza ko abaregwa bahawe igihano gito. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta. Mu Burundi abarimu ejo kwa kabiri baremeye guhagarika imyiyerekano bari batunganije gukora inyuma y'umwumvikano bageze ko n'ubushikiranganje bubajejwe biciye mu mugwi w'igihugu. Ujejwe ibiganiro Sendes urongowe n'uwahoze atwara igihugu Silvestre Ntibantunganye. Amatati nyamukuru yarahagaze ku kibazo cariko kirategurirwa abarimu kugira hasuzumwe ubumenyi bwabo. Eloje Wirikaneza ni Nairobi niyo nkuru dufitiye.
Umurugudi hujejwe ibiganiro wamenyesheje iyo ngingo mu kiganiro hamesha makuru ku murwa makuru butunzi Bujumbura ku muhinga makuru wa kabiri ariko mara baserukira amasendika y'abarimu na leta Parfait Nkera bagenzi muhanuza jejwe ubuhinga muri uwo murwi yibukije amenyesha makuru bari batumiwe cyari cyatumye haba kutumvikana hagati ya leta n'urunani rw'amasendika yabigisha kosesona
kwigenekerezo rya 11 nzero umwaka w'2022. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yararungikiye abayobozi b'indero mu ntara ugwandiko gwerekana ukuntu hotegurwa ikibazo cotuma hatogwa bigisha bonagurirwa ubumenyi. Kwigenekerezo rya 14 nzero mwaka w'2022 ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha kosesona ryarateguye ikiganiro n'abamenyesha makuru aho bamenyesheje ko bagiye gutanga urwandiko rugabisha ko hagiye gutunganywa ihagarikwa ry'akazi mu gihe cyo kibazo cyo guhitamwa abigisha bonagurirwa ubumenyi cotangwa imbere yo kubanagura mu bumenyi.
Yamenyesheje ko mu rwego rw'igihugu ujejwe ibiganiro waciye ufata mu minwe icyo kibazo umaze kubona aho gishobora guhungabanya amahoro mu kazi. Niho kuvuga imyanzuro yafashwe.
Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'umwigisha umwumwe kuri buri cigwa mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na Sendes. Hafatiwe kuri ibyo ubushikiranganje bwiyemeje ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha kosesona bwiyemeje guhagarika umugambi wabo wo gutanguza amayegereyegere mu ntumbero yo gushiraho icuka ciza mu gihe cy'ibiganiro. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi kosesona biyemeje kugiriranira ibiganiro bitagira agahemo kandi by'ukuri inyuma yo gushira imikono kuri iri tangazo mu ntumbero yo gushika ku nyishu z'ibibazo badahurizako.
Sivesa Ntibantunganye aho zarongoye Burundi bakaba herutse kugenwa na perezida kugira ngo atware umurwi Sendes ujejwe ibiganiro yashimiye abegwa n'ikibazo ku nyifato n'akaranga k'ibiganiro bashize imbere.
Twamaranye umunsi wose ejo tuganira ku kibazo cyashikirijwe kandi ku bibazo byashikirijwe na Kosesoda tuganira ingene twobifata. Byari ibiganiro byiza cyane. Abantu bakaganira bahana ijambo, bakaganira bubahana, bakaganira cyane cyane bashira imbere inyungu zabo bavugira. Kandi bose bavugira bamwe, kuko bavugira na bene gihugu b'u Burundi. Aba kabiri nshimira nabo twadufatanije kurongora ibyo bikogwa. Umutwe umwe ntiwigira inama. Perezida wenyine wa CNDS ntaco yari gushobora gushikako adafatanije n'abaturi kumwe
mu Burundi. Abarimu bagera ku 182 nico gisata gihakaza abantu benshi kurusha ibindi haba mu bushikanganje n'ibisata bya leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu bari ku butaka bw'ico gihugu. Kugera mu myaka y'2000 haribonekeza cyane yegereyegere z'abarimu z'ubutavana ko zaterwa cyane cyane no gusaba kudugirizwa agashahara. Ariko kuva mu 2007 hashyizweho umurwi w'abahinga baserukira leta n'amasendika mu ntumbero yo kuraba ukuntu batorera umuti ikibazo c'ubusumba bane bw'imishahara mu gihugu. Leta n'abigisha bakomeje kuganira kugeza mu ntango z'ukwa kane 2015 babona gusinya amasezerano y'ibanze. kuvuwa mwa kuretse kuko imyerekano canke yegeregere afatwa nk'umugumutsi kuva habaye imyerekano yo kuyamiriza kindi kiringo cateye impari icanya kwigendera president Pierre Nkurunziza ico gihe nyene nta yegeregere z'abakozi ba leta zasubira gutunganywa mu gihugu umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro wiyemeje kugiye guhuza leta n'abarimu kugira ngo niki kibazo c'imishahara gitorerwe umuti Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
tugushimire Eloge Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abasirikare batatu barimo ofisi pete rya major baraguye mu ngwano yari hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo n'abagwanyi baba mai mai. Ni ngwano yari kibera ku birometero bigera kuri bitatu umuntu avuye mu gisagara cya Uvira kiri mu buseruko bw'igihugu. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Amakuru dukesha zimwe mu nzego za gisirikare zikorera muri secteur opérationnel Sokola D avuga ko abasirikare batatu baraye biciwe mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira nyuma y'imigwano yahuje ingabo za Kongo n'abagwanyi babo mai mai. Muri abo basirikare bishwe bari mu majoro wa rusanzwe akorera batayo ya intervention rapide ikorera Kavivir mu itangazo umuvugizi wa FARDC muri secteur opérationnel Sokola D majoro de Donne Kasereka yashize hanze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yavuze yuko ari ihuriro ry'abagwanyi ba mai mai Ilunga Gadi Runyuki na Mushombe ndetse na FNL bashatse gutera umujyi wa Uvira bica abasirikare batatu barimo ofisiye babiri umuyobozi wa societe civile muri Uvira Andre Diadunia avuga yuko hari abasivile batatu nabo bakomerekeye muri iyo migwano yarishamiranyije mai mai makana kini ingabo za FARDC Andre Diadunia yagize ati ejo amasasi yarumvikanye muri Uvira muri komine Kavimvira ariko uyu munsi nawo mu gitondo batubwiye yuko amasasi yatangiye kuvuga mu misozi ya Katala no mu misozi ya Kavimvira tubajije batubwira yuko ari mai mai zari zaje kwiba inka abasirikare bazikurikiye barazirukana ariko hari abantu bakomeretse njewe abonabonye ni abantu batatu barimo abagore babiri n'umusoro umwe
watu wameumia mimi mwenyewe nimeona watu watatu kwa macho yangu wanawake wawili na kijana mmoja
General Makanaki Kasimbira John umuyobozi wa mai mai ikorera mu misozi ya Kitundu yemeza yuko ari uri mu migwano n'igisirikare cya Kongo kuko cyaje kumutera mu birindiro bye na warakigwanye gusa abagize societe civile yo muri Uvira bamaganye ibikorwa bigayitse bya mai mai byo kurasa igisirikare cya Kongo aho kurasa abagwanyi binjira mu misozi ya Uvira bavuye mu gihugu cy'u Burundi Andre Biadunia yagize ati ntabwo wajya gufata imbunda muri mai mai nuragiza ngo ujye kurasa igisirikare cya Kongo bakwiye kurwanya abanzi binjira muri Kongo bavuye i Burundi buri munsi turababona bambuka amazi bavuye i Burundi bakajya mu misozi minini ya Uvira abo nibo bakwiye kurwanywa kuko nibo banzi b'igihugu mwamenya yuko igisirikare cya FARDC kiri mu migwano na mai mai muri Uvira mu ngingabo z'abarundi nazo ziri mu migwano n'inyeshamba za Red Tabara ahitwa Kitogaho muri groupe mai Kigoma territoire ya Uvira nkuko bitangazwa na societe civile yo muri Uvira Veda Singabo kubgaragijwe rya Amerika Uvira mutara kivuye
urakoze Veda hasite kuri iyo nkuru mu Burundi umupfasoni Felicite ntirampeba yiyemeje kwakira abana batagira ikibarera akabarera muri iki gihe afise abana 8 ushizemo nabiwe batatu Madame Ntirampeba akora akazi k'ubuforomo mu bitaro bya Gahombo mu Kayanza avuga ko abantu iyo babonye abana batawe babamuzanira yabwijwe rya Amerika ko abatungisha mikoro yiwe bwite mbere n'umuryango wiuka mufasha abingozi muri komine ya Ngozi yabisobanuriye mugenzi wacu Venuste Nshimimana
n'ukuvuga urabona barya abana bavuka bagatabwa hariho abo dushobora guhanira ku kazi kumbe babuze kibaramira hanyuma ngatora ubu ndafise abana batanu mu nzu
ufite abana batanu mu nzu wavanya aho ngaho ku bitaro
oya bagiye barava mu mihinga itandukanye bagiye barava mu mihinga itandukanye kandi nk'abantu bazi ko ntora abana mwe nabo bagiye barampa abana hariho nabo numva kumbe bafise umubyeyi umwe wundi yabihakanye bacambuga ati batagira uburyo badafise ingene bariko barabaho batafise icyo bari abashisho bakurikirana bacambuga ati reka ndabafashe aho nzobishoborera Imana izobandanye
harimo abahungu n'abakobwa
yego harimo abahungu n'abakobwa ubukuru naho nahereye ko burya namuhe namwakiye juste nkiva gutwara Jean Sebastien mu Bubiligi basa nk'abangana ugira mfise abana batoyi gusa banagenda toragura mu nyuma
abo bana bose ubareresha icyo barye kuriye cyangwa se hari imfashanyo ubona wo kugira ngo ushobore kubarera
mu bisanzwe ndabarye icyo ndiye ko ndafise akazi ka leta ndahembwa hanyuma ndafise famiye barifise baramfasha
ariko wabigize nk'umuhamagaro wumva gufasha abatishoboye gufasha imfubyi wumva aricyo kintu gituma isengesho ryawe wumva rigeze ku mana
yego ndabifata nk'umuhamagara kuko narabye ko nashatse turabana n'umugabo mugabo uyo mugabo nawe ntiyakunda sindabizi ntiyakunda afite undi mugore yewe mbana nabo bana nabanye nabo bana kuva bakiri bato biwanje ama ntangura kuza ndatoragura nabo bandi bafite ibibazo
iyo babonye bagandagaje ibishimye bakuhamagara bati mawe
yego
bumva umeze ute
ndaryoherwa rwose ndashimira Imana ko muri abo ukuze n'umwe afite veneva nayo abandi baracari bato muhira mfise bato mfise abafise imyaka umunani mfise abafise imyaka icyenda mfise abafise muto mbese mutoya afise imyaka ine
izo mbaraga uzikura he zo gukomatanya akazi k'ubuforomokazi n'akazi ko kurera abo bana ubabonera umwanya ryari ufite ikibazo kikubwira ryari kubunaniwe ubigenza uti izo mbaraga uzivana he
izo mbaraga na jyewe nyine hari aho ntahangara kubera kuko n'imbaraga nta eforo yambaye ngira niyo ndushe ubwo buwe numva butandemereye ndaburengera kuko n'ukuri n'umuhamagaro
abo baturanyi muturanye aho mu gisagara cya Ngozi iyo bakubonye ukataje utashye uvuye ku kazi waraye amajuru ukagera mu rugo ugahitira ku mu maduka ukajya guhahira abana barakureba bati Felicita ni ndashyikirwa Felicita ntirampe banda gushimye cyane kuba wasangije abumva ijwi ry'Amerika kano kazi kundo ukora kugufasha impfubyi ndagushimye cyane
ndabashimiye
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa mbere 1981 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani basinye amasezerano yo kurekura abanyamerika 52 bari bamaze amezi 18 arenga ari ingwate muri ambasade yabo i Tehran ikaze mu kiganiro Amerikana mu mwaka w'1978 abaturage ba Irani batangiye imyigaragambyo y'igitangaza yaje kubyara revolution yahiritse ingoma y'umwami w'abami Mohamed Reza Pahlavi mu kwezi kwa kabiri 1979. Pahlavi yari inshuti magara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze kuvaho yahungiye mu gihugu cya Misiri. Revolution yayobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini nawe yari mu buhungiro mu France yaratahutse ahita yimikwa nk'umuyobozi w'ikirenga wa Irani. We n'abayoboke be bo bangaga urunuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bayitaga le grand satan mu gifaransa ni nko kuvuga cya shitani cya rutura Reza Pahlavi yahunze arwaye kanseri yaramurembeje yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uruhushya rwo kujya kwivurizayo president Carter yaramwemereye maze yinjira ibitaro mu kwezi kwa 10 1979 yahamaze ukwezi n'ibyumweru bibiri maze Amerika iramwirukana asubira mu Misiri niho yapfiriye mu kwezi kwa 7 1980 Amerika imaze kwakira Reza Pahlavi mu bitaro byabaye urwitwazo n'intandaro ku banyeshuri bo muri za kaminuza zitandukanye z'i Tehran barabayoboke ba Ayatollah Khomeini ku itariki ya 4 y'ukwa 11 kwakurikiyeho bafashe intwaro batera ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barayigarurira bayitaga indiri y'abamaneko bahasanze abadiplomate b'abanyamerika 66 babafata bugwate basabaga Amerika gusubiza Palavi muri Irani kugira ngo bamucire urubanza noneho nabo babone kurekura bari abadiplomate 66 baregaga Palavi ubwicanyi bw'inzego z'umutekano ze zahitanye abaturage ibihumbi batavugaga rumwe nawe bamaze kwigarurira ambasade Ayatollah Khomeini yifatiye ubwe ubuyobozi bwabyo President Kara yahise ashyiraho ibihano bikarishye birimo gufatira imari ya leta ya Irani yari muri banki zo muri leta zunze ubumwe za Amerika yanganaga n'amadolari miliyari 8 uretse ibyo yategetse n'abasirikare be kujya kubohoza ingwate bageze muri Irani aho bagombaga kubanza kunywesha bwa nyuma kajugujugu n'indege zabo zimwe zaragonganye zirashya zihitana abasirikare 8 byatumye President Kara aburizamo ubutumwa bwabo arabacyura igitutu ibihano bya Amerika iby'umuryango w'abibumbye n'urupfu rwa Reza Pahlavi ntibyatumye Ayatollah Khomeini adohoka yaranangiye yanga kuva ku izima yanga kurekura imbohe z'abanyamerika ahubwo yarabatatanyije ajya kubafungira ahantu hanyuranye kugira ngo aburizemo ibindi bitero byo kubabohoreza rimwe ariko ku itariki ya 19/20 z'11 1979 yarekuyemo 13 bose bari abagore abakobwa n'abirabura nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Khomeini yabikoze avuga ko agiriye impuhwe inzego z'abantu bakandamijwe na guverinoma ya Amerika mu kwa 7 kwakurikiyeho mu 1980 rero undi munyamerika w'umuzungu umwe nawe yararekuwe kubera uburwayi bukomeye yari afite ubwa bimbohe basigaye ari 52 Radio Ijwi rya Amerika mu mwaka wose w'1980 Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye imishyikirano yabanje kuba mu ibanga rikomeye cyane ariko birananirana baje gushaka umuhuza bumvikana kuri Algeria basinyanye rero amasezerano ya nyuma ku itariki ya 19/1981 mu murwa mukuru wa Algeria Alger kimwe mu bikubiye muri aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye kurekura ya madolari miliyari 8 ya leta ya Irani yari yarafatiriye naho abari bakiri imbohe i Tehran bose uko ari 52 barekuwe bukeye bwaho ku itariki ya 20/1981 bahita bava i Tehran uwo munsi bari bamaze mu bugwate iminsi 444 ni ukuvuga umwaka umwe amezi 2 ibyumweru 2 n'iminsi 2 ikibazo cyabo cyagize inkurikizi nyinshi nta mubano ibihugu byombi bifitanye kuva mu 1979 inyungu za Amerika muri Irani zihagarariwe na ambasade y'Ubusuwisi y'i Tehran naho iza Irani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarariwe na ambasade ya Pakistani y'i Washington ikindi kandi umwuka mubi ntuhema kwiyongera hagati ya Tehran na Washington kubera ibibazo bitandukanye birimo icya gahunda ya nucleaire ya Irani Amerika yashyizeho ibindi bihano biremereye birimo gufatira umutungo wa leta ya Irani uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ungana n'amadolari hafi miliyari 200,000 nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko z'igihugu National Archives birimo kandi no gukumira Irani ku masoko mpuzamahanga y'imari, peteroli n'ikoranabuhanga. Naho kubirebana n'abari imbohe za ambasade ya Amerika i Tehran, mu 2015 Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, Congress, yemeje itegeko rishyiraho ikigega cyo kubagoboka. Itegeko rivuga ko guverinoma ya Amerika igomba guha buri wese ukiriho cyangwa se umuryango we niba yaritabye Imana amadolari miliyoni 4,444 ni ukuvuga amadolari 10,000 buri wese buri munsi bari bamaze ari imbohe muri Irani nshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Njuti banywanyi na haya makuru ya kakanya garukie mgini umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.